mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Iri ni rya sango nkuko muvyumvise ni kiganiro karahara mu ruganda ntibacura mumenyereye ku munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi. Muti none uyu munsi kivuga iki? Tugaruka ku kibazo kimaze iminsi muri kaminuza y'u Burundi aho ubuyobozi bwafashe ingingo mu kwezi kw'indwi guheze yo guhagarika amafaranga y'abakukuruke biyo kaminuza. Iyo ngingo ikaba inyuranye n'amategeko agenga iyo kaminuza ekana yagenga akazi nkuko bivugwa n'abahoze ari abakozi biyo kaminuza bari no mu mashyirahamwe agwanira gateka k'abakozi. Ku rundi ruhande n'abanyeshuri baridoga ko batagifatwa nkuko vyahora, bakibaza ko kaminuza yoba ifise ikibazo c'uburyo. Ivyo byose nivyo tugira tubashikire ko mwido nido gikiganiro mugiye gushikirizwa na Jewe Reverie Bazikamwe mfatikanije n'abagenzanje mu runani rw'ibimenyesha makuru Radio Inzamba Gatega Kawe, Radio RP hamwe na Television Renaissance, nabo ni Ines Gakiza hamwe na Patrick Mitabaro. Twese hamwe turabaha ikaze. Nicho chatumye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi yitura umushikiranganji wa mbere arenga yome bunyoni amusaba gufasha kugira ngo atore umuti w'ico kibazo kugira bakinge ingaruka z'iyo ngingo. Iyo ngingo ihagarika agahembo k'abakozi ba kaminuza y'u Burundi bakukurutse ishobora kugira ingaruka zikomeye ku bikorwa vya kaminuza, kuko amaze no gusohoka ugwandiko rugabisha ko mu gihe batotorera inyishu icyo kibazo kaminuza ishobora gusubira nko mu bihe vya kera byo guhagarika akazi. Ines Gakiza.
Imbo k'abakozi ba kaminuza y'u Burundi bakukurutse kahagaritswe kuva muri mukakaro uno mwaka. Ingingo yafashwe yongera ishigwa mu ngiro abo vyega batabimenyeshejwe. Ibimaze kubwo umushikiranganje w'indero gutuma haba imyidogo myinshi mu bakozi. Uwo mushikiranganje akabona ko bishobora gutuma habicuka kibi nk'icari gihari imbere y'uko amategeko ashiraho utwo turusho tw'abakozi ba kaminuza ashigwaho mu mwaka w'2015. Mu gwandiko yarungikiye umushikiranganji wa mbere kwa 30 Nyakanga, umushikiranganji Gaspar Banyankimbona avuga ko yagiranye amanama n'abaserukira abakozi ariho bamumenyesheje ko abakozi ba kaminuza y'u Burundi riniga kuva hafashwe iyo ngingo. Mu ngaruka z'iyo ngingo Dr. Gaspar Banyankimbona avuga ko ishobora gutuma abakozi bahagarika akazi. Ikindi naco abigisha bashobora gusubira kuja gukorera mu yandi makaminuza yo mu karere canke ayigenga aha uburusho bwinshi. Eka ngo igice cy'amashure master na doctora byari biheruka kuvuka haraheze imyaka 3 gishobora gucumbagira kubera ukubura bigisha hamwe n'abimenyereza bagiye kunonosora ubumenyi mu mahanga bakigumirayo. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi amenyesha rero umushikiranganje wa mbere arangiyo mu bunyoni ko yagerageje kuganira n'abaserukira amasendika y'abakozi, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi hamwe n'umushikiranganje ajerwe kigega ariko bibimfaguza. Agasaba rero inzego ziri ku isonga ry'igihugu gukemura ico kibazo amazi atararenga inkombe. Izo mpungenge zashikirijwe n'umushikiranganje ajerwe indero n'ubushakashatsi zikaba zitanguye kwigaragaza. Genekerezo rya 20 ukwezi kwa gitugutu abakozi bo mu bisata bitandukanye bya kaminuza baragabishije kwiyo ngingo ya kugurusho abakukurutse idahagaritswe bashobora guhagarika imirimo.
Uretse iyo myidogo y'abakozi eka no ku ruhande rw'abanyeshure ba kaminuza z'iyororo uburyo bwahabwa abanyeshure ba kaminuza za leta kugira basozere ivyigwa byabo bwarafuswe guhera muri uno mwaka bikaza bikurikira ibijanye no gusumira abanyeshure bo mu ndaro byagabanutse ku rugero bitahorako mu myaka iheze. None abanyeshure bavuga iki kuri ubwo buryo butakiboneka muri kaminuza y'u Burundi? Patrick Mitabaro yaganiriye na bamwe mu banyeshure abitubwire.
Byinshi byahindutse cyane muri kaminuza y'u Burundi byahora ari uturusho tudasanzwe ku banyeshuri.
Melchiade Nzinahora ni umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi, afite imyaka 27, akaba ariko asozera igisata c'indimi aherutse mu myimenyerezo yo kwigisha bita stage mu Gifaransa. Mu kigo cyo kumutanga aho yiga haranga uburyo buke mu banyeshure kuko batagifashwa nk'uko vyahora. Namubajije ibimenyetso bihari bigaragaza ko leta itagishigikira abanyeshure.
Tutanagiye na kure ni bigaragara kuko urazi ko abanyeshure bahora baroswa alerte de stage bijya cyo kwimenyereza umunyeshuri akora ahejeje ishuri cyangwa igisata runaka, ariko guhera muri uno mwaka byarafuse. Ni ukuvuga abagiye mu mastage muri byo kwimenyereza bahejeje byo guheza amashuri cyangwa hagati mu ishuri ntibazoroswa ayo mafaranga. Ni ukuvuga yuko ubu umwe wese haba kwiyunguruza kugira ashike kare ahagiye gukorera ibijyanye n'iyo myimenyerezo yiwe ategereza kuzokwirihira ry'amafaranga ntayakiboneka. Ikindi nacyo cyerekana yuko hariho yabanuka ry'uburyo muri icyo gisata cya kaminuza y'u Burundi. Ni uko amafaranga agenewe abanyeshuri aratura kenshi, ubu haraciye igihe batayaroswa, hariho umugwi umwe w'abatigeze baroswa ajya amafaranga.
Twavuye kumutanga tuja muri campus ya Kiriri tuwasanga naho nyene imyidogo y'abanyeshure. Jean Marie Ndayisenga anegura ko imfashanyo ya leta itera igabanuka ku banyeshure haba no mu bijanye no gufungurira abari mu ndaro.
Nk'akarorero icayi carakuweho haraheze imyaka itari mike, kiretse n'ibyo uravye nk'imfungurwa abanyeshuri bahora bafungura, uravye urugero rwazo na karite yazo, ubu byarahindutse cyane, byaragabanutse ku rugero rudasanzwe. Imodoka zahora zunguruza abanyeshuri zibakuye mu makampisi atandukanye izo zarakuweho. Kaminuza y'u Burundi ifise ikibazo kidasanzwe, na cyane cyane ikibazo kijyanye n'ingengamahera ya kaminuza ikoresha.
Iyo myidogo iri mu banyeshuri twayisanze kandi no mu bakozi bajeje ubuzima bwa kaminuza y'u Burundi batakironsa agashahara kabo ku gihe. Bose bahuriza ko kaminuza y'igihugu itakiri umwitwarariko wa leta y'u Burundi.
Arakoze Patrick Mitabaro. Mukanya reka twumve abadukurikira ico bavuga kuri aya makuru avugwa muri kaminuza y'u Burundi.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Bamwe mu badukurikira barasaba ko leta yokorohereza abigisha ba kaminuza y'u Burundi kugira kaminuza ntisambuke, kuko nko mu myaka iheze hama amayegeregere bigatuma imyaka yukwiga idahera. Kurikira bamwe mu badukurikira.
Je cambana nuko leta yokubahirije yari yemereye abakuru ke kauga igashitse cyo yemeye ntihapfe yihindukiza mu ijambo. Hanyuma rero kandi nasaba leta yuko yofata neza abakuru ke kugira ngo n'abariko barigisha nibahave bagenda mu zindi za kaminuza zo hanze, gutyo ngo tubure abigisha babishoboye bafite ubumenyi. Nuko rero leta yokwepushe kose igafata neza abakuru ke kugira n'abari inyuma yabo babonere kugira ingufu. Zerekeye kadaza ka kaminuza y'u Burundi nako nibaza yuko kadaza kariva muri abo bigishanye, n'abigisha bafashe neza bazokwigisha umutima uri mu nda, bigishanye umutima mwiza, bigishanye urukundo, bigisha nk'abikorera nyine nk'abakorera igihugu. Ariko nabo ntibahava basaba umurengera, ibyo turazibaza nabo nyine ntibasaba umurengera, nibasaba uburyo barazi uburyo leta ifise, basaba ibyo leta ishobora kuronka.
Icyo kugwa bita nyirabukuntu ugaruka na kanotera mu mashuri hamwe umunyeshuri aheze mashuri afise ibintu yo kwimabirira kandi bijya bintu bagenda bakabesha abantu mu fondamental umuntu akashaza kwicara ngaho hanze muri kabiki mu buzima bukamusubirana inyuma ntibamuhe umwanya wo kwiga nk'ubumenyi bukwiye ashobora no kuja mu mahanga mu makungu agira icyo yimariye kubera urupapuro rw'umutsindo babona yuko yarukoreye nyine kubera batiga amashuri akwiriye cyangwa ubuzima bubagora kubaho abanyeshuri kuko benshi barakeneye ngaho mu makaritie ugasanga umuntu yize universite asigaye akora muri keyikeyi yarize kaminuza cyangwa ugasanga uyu nawe nyine abagira imana ari abicaye muhira babuze n'akazi k'ikiboyi kubera iki leta irabigisha mugabo nawe ubumenyi bwinshi usanga bafite
n'ibindi bihaka byose kaminuza yatosekaye nk'ibindi bihaka byose byatosekaye ubu nta gitu cya kimwe ubanga n'ibihaka kimeze neza byose byaramaze kuba potopoto nta kintu kikirimo byose leta yamaze kubyica nabi kazoza ka kaminuza byo ntakomara kuko ni nk'ibindi bihaka byose nta kazoza gihari kuko turiko turaraba inyigisho z'ubu indero z'ubu zose zataye akanovera ibintu byo guheza ibyizwa gusa n'ahandi urabona ko n'abantu baheza kaminuza ubundi umwe nari ariko baraba umenga nta kintu na kimwe kiri mu mutwe gushika turabona neza ko mu minsi iri imbere ahubwo n'igihugu kizahombera kidapfa kikagenda hagiye kuko nta rwaruka ruba ariko barategura ruhari ruzo muri kazoza ruzo basubirira nyine kugira bake igihugu cyawe nabyo niko ndabona ibyo ndiko ndabona kabisa kazoza ka kaminuza rero ntako ndahabona abo bakuru kuko batafashe neza n'ubwo no kuvuga n'abari nyuma niba bake bafashe neza kandi abari nyuma nabo ntibakwiye no kwitwararika kuko nibo kazoza k'igihugu umva neza rero igihugu gipfiraho nyine gipfira muri abana bato batari naho gipfiye
Karahara mu ruganda
umutumire
akani kakanya twahariye umutumire w'ikiganiro nawe numwigisha Paul Nkunzimana yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yanaho yahora anarongoye sendika y'abakozi bose ba kaminuza kubwiwe ngo gufata ingingo nk'iyo bisa nko gusambura iryo shure rya leta Poru Nkunzimana n'umutumire w'ikiganiro.
Byose byerekeye abakozi n'abakoresha. Ibyo rero ni fasi amariho yumvikano za konvansiyo kolektive, hanyuma umwumvikano rero ugaca uja mu ngiro hakurikijwe amategeko agenga akazi. Code du travail, kandi nayo code du travail nayo ni itegeko rikomeye cyane rwose. Mu Burundi itegeko ryashyizweho mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu kandi yo ku basoko koletive iba yisunga n'amategeko mpuzamakungu ya OIT aribyo bita konvansiyon ariho konvansiyon ya mirongo icyenda n'umunani ya OIT yerekeye uko abakozi bashobora kwiyungunganya kandi kwivaya mu kazi kandi n'ukuntu bajya kuganira n'abakoresha babo kubyerekeye nyine akazi n'ishyirahamwe cyangwa igisaka barimo iyo konvansiyo nayo ikaba niko babita muri konvansiyo ni umwumvikano amasezerano rero akaba yemeje ko umukono na guverinoma y'u Burundi tariki icumi z'ukwezi kwa cumi nyine mirongo icyenda n'irindwi kuva rero ibyo rero ni ingorane kubera yuko y'amasezerano ahonyowe kandi niyo kode y'utwabaye mirongo icyenda na gatatu mu Burundi nayo nyine irafise nako nanibagiye irafise ingingo yayo ya mirongo ya cumi na gatatu iyo ngingo ya cumi na gatatu ivuga yuko umukoresha atanarimwe afise uburenganzira bwo gusubiza inyuma inyungu z'umukozi icyo uburenganzira afise ni uko umukozi nawe bashobora kumvikana ashobora gusubiza inyuma inyungu z'abakozi mu gihe abo bakozi nyine n'amashyirahamwe yabo ariyo masendika aba yazumvikanye n'uri mukoresha ni ukuvuga nk'akarorero nk'umukozi afata nk'ibihumbi ijana umukoresha ashobora gufata ingingo wenyine atawundi n'uwo mutwite ubu ni umunsi wundi wafata ibihumbi ijana na mirongo itanu badakongeye ibihumbi mirongo itanu ku mushahara wo gukora ibyo umukoresha afise uburenganzira nta burenganzira mugabo afise nko kuvuga ati wowe wahongeye ibihumbi ijana kuburo mwosi kukwezi kuuza uzofata ilomyo ichenda ibyo nabire kuriwe na gatoi uwa rero ambazi wati ukotu zakira ijo lakirele ni uko alinu bichane yonyanzi amategeko amategeko yaba ayi Burundi na mategeko mwza makungu yereke akazi uwa rero ijo kusanzwe abandi mwza ukuru yo batwe sivyo iyo pension uba babujijwe kubaho babujije uko imiryango batunze ibaho uba n'ibintu bigoye cyane bose n'ibintu atabona umushaka kubyumva nacyo gituma ibibazo yuko harakenewe yuko kuko twabonye yuko umushyangari w'indero n'ubushakashatsi yandikiye kenshi ubushyangari wa mbere kugira ngo iki kibazo kibonere inyishu kuko ibyo byose navuze byari ibintu byagiyeho habaye umwumvikano hagati y'abakozi n'abakoresha mu cyuka myiza y'Uburundi kandi byamaze n'igihe kirekire hari habaye n'amayegere menshi kubera yuko ibishuka by'ubuza byari byafe abagiye kwiga kugira ngo bagaruke kwigisha biraheza ngo bagaruke cyangwa n'abari bahari nabo nyine bagashorongera imyuga bafasha kugira ngo babaje gukora yari mashyirahamwe cyangwa nari mu mashuri kaminuza ashobora kubatuma baronka ubuzima bushobora gutuma babaho bumva rero ubwo uburenganzira bari bafise babwatwe ibintu bigoye cyane bose ikibazo yuko guverinoma irufashe icyo kibazo mu mashya kuko kuva mu kwezi kwa kwindwi icyo kibazo kihari bumva imiryango yabo bakozi yo gushyira myiza Burundi imerewe nabi cyane rwose kumva ntishobora kubaho
mu gihe leta itoshobora gutunganiriza abigisha gutinda aho bakoresha uburyo bwo guhagarika akazi mubona ingaruka n'izihe ku mwimbo wa kaminuza y'i Burundi
oya umwimbo w'ishuri kaminuza y'i Burundi nirazo yuko ibyo bigiye gutera ingorane ahubwo nibaza ko atari ukubifuza umwimbo gusa kuko urumva mu gihe abakozi no gushyira kaminuza y'i Burundi bagiye mu zabukuru bakabonsa iyo pansiyo yabo hanyuma n'abariko baragenda muri ijo biringo uko umwe wese azagenda urumva ni ibintu byerekeye abakozi bose urumva rero nibaza ko atari ibintu byerekeye umwembu ahubwo nibaza yuko ari ibintu bisambura kaminuza y'i Burundi ikagenda akagirire kuko nta mukozi ashobora kubaho adafise pansiyo ya pansiyo komplementaire kuko niyo yashobora gutuma umuntu yashobora kubaho ubona rero sinzi ko umuntu yavuga ngo umwembu wowe mu ntango ugiye kugabanuka ugiye gufituka wa imbyaro imberuka byibaza yuko iyo ngingo yoba ariyo gusambura ishuri kaminuza y'i Burundi ikagera akagirire hanyuma akazasigara harakora amashuri kaminuza y'i Burundi yari igenda urumva ikintu bigoye kuko nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidafite ishuri kaminuza ya leta kandi ishuri kaminuza ya leta niyo tuvuge nicyo kirore cy'amashuri kaminuza mu gihugu cyose kuko leta niyo ifise uburyo bukomeye bwo kugira ngo ishobore gufata mu minwe ikibazo cy'indero kuko ikibazo cy'indero ntigishobora guhurira mu minwe y'abikorera utwabo kuko abikorera utwabo icyo barondera bobo barondera inyungu gusa barondera ubumenyi nicyo gituma igisata cy'ishuri igisata cy'inyigisho n'ubumenyi igisata gikomeza kuroswa uburyo bukwiye nk'uko bimeze no mu gihugu kugira ngo indero n'ubumenyi bigende bitera imbere indero n'ubumenyi bibe tuvuge nk'uko nabivuze mu kanya ikirore cy'ubuhinga n'ubumenyi kuko ibyo ni byo navuga yuko ibintu bihambaye byo guteza imbere igihugu
Profesore Paul Nkunzimana nibutse ko mwabaye umwigisha muri kaminuza mukaba mwaratwaye na sendika y'abigisha ndabashimiye cyane kubona mwitabye mu kiganiro
yego murakoze cyane rwose
twagerageje kumenya ahicyo kibazo coba kigeze mu biro by'umushikiranganje wa mbere yituwe n'umushikiranganje w'indero ariko ntitwashoboye kubaronka ariko amakuru yo kwizera nuko abakozi ba kaminuza baherutse kumenyeshwa ko botekana ikibazo cabo kiriko kirigwa ngo hakaba hari umugambi wo gusubiramwo amategeko amwamwe ashobora gutuma abakukuruke baronswa agashahara kabo mukamenya kandi ko abo bakozi bose hamwe bangana n'ijana na batandatu bagengwa nayo mategeko karahara mu ruganda ntibacurane ngaduke dusozerera ikiganiro mwakoze kudukurikira murabyumvise ko icyizere kihari ko hariko harahindurwa ibishoboka bituma kaminuza ibandanya ikora nk'uko yari imaze iminsi ikora ndashimiye Inesi Gakiza na Patrick Mitabaro twafashanije gutegura ikiganiro Todomire Manirambo na niwe yamfashe mu buhinga bw'ivyuma naho kurindi sango mugira amahoro iwanyu
Chari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na Radio Television Renaissance
fashijwe mu vy'uburyo na Free Press Unlimited
Mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku nimero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 5 ubusa 6
Karahara mu ruganda ntibacura